i Radio Hijwi Yamerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vya radio mu kirundi mu kinyarwanda mu Burundi mu 2020 bigufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda mu 2020 FM jana kane ibice bitatu mu shora no kudukwikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu c'amakuru wezi tatu akaburungu radio yacu bewa akaburungu com mwe neza nshuti mwese namwe bakunzi bya radio Ijwi ry'Amerika muri kumwe na Frederic Mundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ingende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mu kiganiro muri sanga cy'umunsi tugiye kuganira n'abatumire bacu ku byerekeye inama yatunganijwe n'ubushikiranganji bw'intwari hagati mu Burundi hagati y'umushikiranganji ya Burongoye hamwe n'abakuru b'imigambwe yemewe n'amategeko mu Burundi. Muri iyo nama umushikiranganji yajejwe intwari hagati yarateye akamo abanyamigambwe kabasaba kwifatanya na leta mu migambi yo gutsimbataza amahoro no kubaka igihugu. Ikibazo cyo kutihanganiranira mu banyapolitike cyaragaruswe ko cyane. Twatumiye rero mu kiganiro abashikantahe bari mu Burundi bakurikiranira hafi politike kugira ngo bagire icyo bashikirije kuri iyo nama yabaye hagati ya leta y'u Burundi n'abanyamigambwe. Twakwibutsa ko inama nk'iyo atari iya mbere. Uyu munsi rero twatumiye Zeno Nimubona, umukuru mugambwe Paina Imbogora Burundi. Mwiriwe neza Zeno Nimubona?
Mwiriwe neza.
Murakomeye ngaho?
Yego turakomeye cyane.
Turi kumwe kandi na Apolinaire Nishire imbere, akaba nawe nyene ari mu Burundi. Mwiriwe neza Apolinaire Nishire imbere?
Mwiriwe neza nyakuba mumesha makuru. Yego murakoze.
Turi kumwe kandi na Surprise Nkurikiye wo mwishyira mwe on Europe. Mwiriwe neza Surprise Nkurikiye?
Mwiriwe neza umenyeshwa makuru.
Muraho namwe aho Bujumbura?
Yego turaho twashimiye Imana.
Yego mureka dutangure kuri mwebwe mutwidondore imbere ko dutangura ikiganiro mushya na Surprise Nkurikiye.
Kise Nkurikiye kaba ndi muhuza bikorwa mwishyirahamwe on Europe Burundi, mwishyirahamwe gishinze gukurikirana imbere amatora imbere yayo hagati n'inyuma yayo.
Ni byiza cyane rwose. Reka tuhe n'akanya umushikantahe Zeno Nimubona. Ni byiza cyane rwose. Apolinaire Nishire imbere?
Ego nanje ni Apolinaire Nishimbe yangu mweje kuivuga nkabandi umunyamabanga w'ishyirahamwe Initiative Citoyenne pour l'Environnement et le Développement Durable ISED, aba kandi ndumuhinga mu bijanye no gutumatumana ko amakuru mu bya politique bita communication politique, hamwe ndumuhinga mu byerekeye icyo bita justice fiscale et sociale.
Ni byiza cyane rwose. Imbere rero yuko tuja ku muzingi w'icyo kiganiro, nashaka ubwa mbere na mbere dutangwe twumvirize umushikiranganji w'Uburundi ajejwe intwari hagati n'umutekano Ndirakuca Gervais ku kamwe yateye imigambwe. Reka tumutege amatwi.
Kuganira n'abigwa n'ibyerekeye igihugu hose igiye kuba ingendo ya misi yose, kuko na kare barayamaze ngo umwami agirwa n'abagabo. Kira noneho ukuganira n'abarongoye imigambwe ni imwe mu nzira zirashe zituma igihugu kiguma gitekanye. Twaravyiboneye imbere y'amatora n'inyuma yayo ko uruhara rwanyu ari ntangere, umutekano inyuma yayo ukaba ari wose kandi atariko vyahura. Nicyo gituma uyu munsi duhamagarira abarongoye imigambwe kuva mu majambo ya politike gusa ariko abyari imigambi y'iterambere hanyuma mube aba mbere mu kuyihimiriza no kuyishyira mu ngiro
reka dutangwe kuri mwebwe zenonyi mubona ako kamo mwaka kiri gute
ako kamo ni inkoramutima ingendo yo kuganira ibaye ingeso bigabanura icuka kibi bigabanura inkurikizi mbi zo kutaganira bataganiriye baricurana bataganiriye barikekana rero iyo abaganiriye ibyo byose bica bihera bikabyara iterambere bikabyara umwuka mwiza bikabyara kwizigirwa na bose
Mwoshe na ya polinere, nishi mbele na mwe ya kukawa mwaka kili uta?
Sebe, jewe mwungu inga mwutuma tumaka makuru ya kukawa mwaka kiyeko alinge endo leta ya flashe. Kandi, nitawanika yuko, inga warundi wakura, jinecho tawaya ikiwazo wachabiru kwa mwindu yuko kurondra mwawa huza. Ndawona yuko ubu abanye politike y'abarundi bamaze guca uruma no kuvuga abarundi cyo bita matite politike no kuvuga yuko ubu twakuze mu bya politike iyo ngendo ni nziza cyane jewe ndayishima kandi ibandanije hoteli imbere kandi tukaza mu bihugu biteye imbere cyane haba mu bya politike muri demokarasi hamwe n'iterambere
Igumi, suplice nkurikiye mwishire mwajya nyuma kurikirana itunganywa ry'amatora imbere yayo eka igice amatora nyuma yayo mukaba mubona ko muri iki gihe nyuma y'amatora hasa n'ahabaye agahingwe ako kamo k'umushikiranganji jejwe intwari yo hagati n'umutekano mu gihugu mwaka kiri gute
ako kamo k'umushikiranganji intwari hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano twajyakiriye neza muri onero ku Burundi ari observatoire national des élections des organisations pour le progrès twishinze gukurikirana amatora imbere hagati n'inyuma yayo ako kamo rero k'umushikiranganji gafite uruhare nange mu gihe yahamagariye abanyamigambwe bose ko boreka iby'amajambo ariko bagahamagarira abanywanyi babo ko bakora amaboko mu mpuzi ariko bakajya hamwe kugira ngo bakore ibikorwa by'iterambere ubwo ruhare rero intangere na cyane cyane imbere y'amatora murazi ko iyo amatora aheze ayandi matora haba hageze yuko ategurwa mu gihe rero abanyamigambwe abarongoye imigambwe bose boca bajya ku kivi bagahamagarira abanywanyi babo yuko bajya kubikorwa by'iterambere nta nkeka ko igihugu gishobora gutera imbere wanashaka bikaba na byiza ku barongoye imigambwe kubera ko iyo hageze amatora usanga bagiye kubasaba amajwi kandi by'ukuri imbere y'amatora ata kintu na kimwe bigeze babafasha rero iyo byonatuma bibafasha yuko batababwira imigambi babafasha mu gihe bafite amatora bakabyumva neza kuko babakurikiranye barabye bababarije ibibazo bafite cyane cyane mu bintu by'iterambere amahoro umutekano n'iterambere
egome nk'uko muri iyi nkuru yateguwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika ari i kigali mu rwanda Claver niyo nkuru ibivuga eka n'abanyamigambwe basa n'abakiriye neza ako kamo reka dutega amatwi umushirantahe Gabriela umushirantahe yaserukiye umugambwe APDR reka tumutega amatwi
bashima cyane rero ko umushikiranganji mwajishinga yifuza ko ikiyago hagati y'imigambwe cyobandanye hako imigambwe igumira abana ayingwa bigaca bituma ingorane zose zigira gute kandi turaterera leta ibikiratwara ibigenda neza tukabivuga ibitagenda neza tukerekana kandi tugatanga n'umuti intererano zacu bakazikorera ko kandi bakabona ko imigambwe atarabanzi b'igihugu izo tutubera rero mu gihe twashikira igihugu kiyubashe abene gihugu bateye imbere
munsi na heze none mubona subwa mbere nkuko twavuze mu ntango inama nkizo ziba ariko icuka kibi hagati imigambwe ikagushamirana ikakutihanganira n'ibintu byabandarije muri baza ko imvugo izoshobora kuba ingiro muri iki gihe
Nibyo twabonye mu minsi yahera umushikiranganji bwarongi ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu bwararinganiza ibiganiro atacyo bifise atantumbero bifise gushikako mvuga ubushikiranganji bwariho mu gihe cy'igihumbi ibihumbi bibiri na cumi na gatanu n'imbere ya kuko twari twarashyitse ku masezerano ibihumbi bibiri na cumi na gatatu ingene twotegura amatora yo gushika mu bihumbi byazoba mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ubushikiranganji bw'ico gihe iyo b'intwaro bw'ico gihe bwaragira amanama yo kugira ngo bereke abantu ko bariko baragira amanama ariko atanzira bagomba gushika ataco bashaka gushikako ariko zavuye bitera imvururu mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu itashobora itategerezwa kuhaba kuko byinshi byari byumvikanwe byarimo mu rupapuro rw'inzira rugenda kuri ayo matora rero icyo twosaba ubushikiranganji bw'ubu bwobwo nibwo bwanabyitumye ko bwogira ibiganiro bishobora gushika ku ntego gushika ku kintu dupfundika nk'ubuye inama duherukamo yariyo kuraba ibyo twari twumvikanye mu nama ya mbere mugabo ingene byagenze hapfuye haba abarimu babiri baduha ibyigwa ku byerekeye demokarasi ishingiye ku migambwe n'intego igihugu gitegerezwa gufata kugira ngo giterekize imbere bica bituma rero tudashobora kuraba neza ibyo twari twateguye yuko turaba ibyashyitswe ko imbere imbere ibyo twari twumvikanye ibyashyitswe ko n'ibitarashyika ko kugira ngo tujye tugira amanama turaba ibyashyitse ibisigaye aba ari byo dukorera iyo ntumbero rero iraturemesha ni nziza cyane
musa n'abafite akizero muri iki gihe mwebwe rero
yego dufite akizero kanini cyane ko ya ibintu iyo bifise metodoloji niko nubivuga biba bifise n'ingene bishikwa ko ikiyuhije intego nini nyirake bigashikwa ko mu gihe ufise ingene utunganya ibintu uko babivuze bikoze ni ukuri byaba byiza cyane
mushyira na suplice nkurikiye namwe murabona ko imvugo izohava iba ingiro mu byatangajwe muri iyo nama
muri onorayini burundi turabona yuko icyizere kiriho na cyane cyane iyo abantu bahamagariwe kubaka igihugu hanyuma bakavugana bati uruhara rwa mbere no mu mutekano bakabona yuko by'ukuri nabo ni bahamagariwe guterera rero twebwe twari dushimishije onorayini burundi kuko inama yaheze abari bitabye inama bose babyumva kumwe babona yuko ibiganiro ari intambwe ari umushinge wo bashobora kugira ngo bose bajye hamwe baterere mu iterambere ry'igihugu rero nk'uko babikoze byaribonekeje yuko abayitabye iyo nama bose barongoye imigambwe babona ko by'ukuri bose bateza guharanira ikintu kimwe kuko amahoro n'umutekano abungabungwa mu gihugu cy'u Burundi kandi bose bahamagarirwa guteza imbere imigambi y'iterambere hanyuma ashobore gutunganirizwa mu biwe no mu biwe no mu iterambere ry'urugo n'iry'igihugu
murakoze namwe mushyira na polinere nishyira imbere inama yabaye mwihweje amajambo yahavugiwe murafite akizero ko imvugo izoba ingiro muri iki gihe
njyewe ndafite akizero kanini cyane kuko turabye muri aya mezi leta imaze yonyine birabonera ko hamaze kuba kino twita umwimbo cyangwa rezita zijyanye n'ibivugwa imvugo ya politiki yo muri ino minsi irajyanye cyane n'ingiro kuko nibaza yuko icyahora gituma ibintu bitajya mu ngiro ni uko hataba hariho ugushaka kwa politiki ubu rero turabona ugushaka kwa nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu ni ukuvuga uhereye hejuru gushyika ku ndongozi zo hasi imvugo ni imwe kandi imvugo ijyana n'ingiro bavuze bati iki kintu turagikeneye nicyo kihagikoze ubwo yuko ni mu bijyanye n'ibyo bya politike abarongoye imigambwe cyangwa gushambirana byose nabyo ko babifashe mu minwe babifata nk'ikibazo cy'iwabo nabyo ni uko nyine bizatuza kugenda uko nyine ndabyihuje rero mbona yuko icyizere ari kinini cyane uravye niyo turiko turava n'iminsi leta imaze biraboneka cyane yuko hari icyizere kinini ko ibintu bigiye guhinduka kandi n'ubu biriko birahinduka byinshi nibaza yuko ukushaka kuhari kandi nanyine kibaye umukuru w'igihugu yamara yabivuze ati singeneye nkeneye gushika nko gushika mu 2025 atamuntu azoba acidoga avuga yidoga ya leta avuga ko ayigwanye nuvuga yuko abantu bazoba bashimishwa n'ibyo biba bigo birakorwa kandi ariko arabikora nivyo rero je nibaza ndafite icyizero kinini cyane
Moshe Nahizeno ni mubona imbere y'amatora abanyamigambwe na leta kenshi na kenshi hari igihe wasanga bavuga rumwe cyane cyane bakibura urwaruka rwabo ariko ibyo ntibyabujije ko urwaruka rubandanya rutara mu mitwe muri yoza ko muri iki gihe ibyo bizoca bihagarara ubwo ruhagarara ruri no mu banywanyi b'imigambwe ruzoca nabwo nyine rurangira cyangwa rukagabanuka
mu bisanzwe urwaruka ntirushobora gushamirana ngo imigambwe hagati y'imigambwe ibyo ntibibari ari urwaruka rushamiranye hagati y'imigambwe ruba rushamiranye ni ukuvuga ko intwaro muri aho hantu iba atako yifashe muri icyo kiganiro baravuze yuko abajejwe umutekano abajejwe intwaro baba bigenga ni ukuvuga baba atabo bahagarariye mu ntumbero mu mvugo y'ikirundi bimwe bavuga bati umwami ntavukana niyo nofata netralite rero ibyo bibaye bica bitungana mu gihe abatwara abajeje intwaro n'abajeje umutekano biyumvise ko bari hejuru y'imigambwe ntusubira kuvuga ngo aba nakabagwa bashwanye oya bica bihera
egome mushyanahe polonye nishyira imbere ibiganiro reka umwumvikano hagati y'abanyapolitike bo hejuru abakuru b'imigambwe cyangwa abakuru barongoye imigambwe yaba itavuga rumwe na leta cyangwa umugambwe uri ku butegetsi igihe cyose bumvikanye ntibyabujije ko twumva hirya no hino mu Burundi urwaruka ruriko ruratara mu mitwe y'imigambwe itandukanye namwe musakizere ko ibyo bigiye kurangira
je navuze kandi je nabivuze n'abakurambere babivuze bati umwera uvi mukuru ugakwira igihugu cyose je naragiye mu migambwe ndaje ni mu matora ndanandendera cyari muto nanjye ndumugwaruka narabaza nkabaza none nk'ubu aba bariko bapiki kuko turavye amafoto cyangwa amazina amaboneka ubona bariko bagwana mu nda bicaranye bazangira jewe ndafite akaryo ndafite na opportunity cyane chance zo kumanya rimwe rimwe nkicara n'abanyepolitiki nkabona bariko barazangira nicyo bituma rero imwe nambwira urwaruka ni mbega mwe mwe mu kiki ubu rero ni bataka abarundi batari guca ubwenge harimo n'urwaruka bamaze kubona yuko kintu cyatakina kimwe kiboneka aho bariko barapfa baba bariko bagwanira inyungu z'abandi izabo nazo bazibagiye ubu rero ko leta yafashe mu minwe ikibazo cy'urwaruka na cyane cyane cy'ubukene turabona yuko ibyo bintu bizohapfa kuko twarabirabye dusanga urwaruka rwo hasi rutewe ibyo barukuru bakora gushyambirana rubiterwa n'ubukene si kubera yuko batabahuje ibyiyumviro bya politiki kuko uravye amaprogramu y'imigambwe baba bafite nta byiyumviro bya politiki biba bitandukanye cyane bafite byotuma bashyambirana ubwo rero ko mu majambo make umwe uvi mukuru ku gihugu cyose nimba hari ibiganiro cyangwa kumvikana mu migambwe rwo hejuru kubera iki abo hasi bashyambirana raba nawe iyi minsi iheze mikeya ireti maza hivugi iti ntidukeneye gusubira kumva bashamirana ubu hari ibyo mwamuherutse kumva jewe aho mperereye mbona imigambo yose urwaruka abakenyezi abagore abatama abatamakazi bose babanye neza ni ukuvuga rero yuko imbere ni heza mbere n'ubu turiko tuja heza kandi turabona ko leta ariko yabishyira mu ngiro aha rero si ugushikuza ni ibintu je mbayemwo jewe nzanzwe mba mu makaritsiye mato mato iyo mu gisagara ca Bujumbura mu za Kamenge za Kinama ndabibona ndabona yuko icuka ari ciza kandi ivyo biterwa n'imvugo ya politiki irebeje
murakoze Moshyanahe Supplice nkurikiye namwe murabona ko umwumvikano utanguriye hejuru uzokwiragira no mu rwaruka rw'imigambwe itandukanye
yego ndabona kubona yuko ubikuri twatse kizera cyane ko bose cyuko bitaba anya baba kwaru karu ke umika bitandukanye ko tona gubikana atare cyane ko abanya bikambe bo muri kabo de kandi ko abara bahitisa abamanyi ba ukira bacho brave cyane bike cyane 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 ubwiye fatwa igitegeri n'eto kuduko no kwitabere ariko rero mubona yuko ibiganiro mu bitatu byatahuye neza kandi bita bizozera neza bitarike byabaga bishyirwa ugasanga barumvikanye ibintu mugabo ntiyabigezemo ariko turabye ingene intwaro abagezwa intwaro ubuye abahinyije cyane n'igihugu bose kugenda udakwinjira mbere kumvikana hanyuma abatangira ibyo bya politiki bose bagaterezwa kumvikana kugira ngo bajye ku iterambere nyakuri na cyane cyane duhereye nyakubahwa nyir'ikibazo ku gihugu yashyizeho avuga ati turi kumwe twese birashoboka kugira ngo bose turonke ibyo ufungura n'ufuka turonke uwuzure amafaranga rero mu gihe abajya politiki bose bajya bakurikira kugira ngo bashyigikire umugambi w'iterambere yuko abantu bose bashyigikira itandukanye byabo ntibive ibyo kuvuga bya politiki gusa nk'uko umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu yabibashyikirije bose bakayaga rumwe ntagire ububara ndarisize ngaho uko byibonekeje ko bose bayanze bashyira hamwe abanyepolitiki rero bakaba yuko ubuya bwibwe uburetse uko turabiye turi ko aho tugeze demokarasi iva rusange irikiranye rero ko abanyepolitiki bose ubutandukane bwabo no mu byiyumviro byabo bitandukanye bose bakumva kumwe ko intumbero nyakuri ari iyo kubwira ngo tuze ku mushinga w'iterambere riboneka.
Tubibutse nshuti mwese ko muri kumwe murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika isanganira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushana ya Polinere ni ishiri imbere mu gihe imvugo yoba ingiro eka hakaba mwumvikano imbwambwe yose igakorera hamwe ku nyungu z'igihugu zogira ingaruka nki kuri politiki y'u Burundi na burya tuzi ko kenshi na kenshi abarundi batari bamenyere kwitaturira amatati kenshi na kenshi bambaza abantu abanyamahanga canke abandi bantu kugira ngo batatuye amatati ivyo vyaba vyerekana ko abarundi bagiye gutangura gutatura amatati ari hagati yabo.
Nkuko na nabivuze tugitangura iyo ni kimenyetso cyiza cyane mu byerekeye politiki y'u Burundi kandi ni intambwe ikomeye. Jewe mbere ndabibona nka kuha novuga ko ari nka kuha politiki muri mu karere kuko u Burundi bwari buteye bwonyine uraze ibiba hirya no hino ku isi mu za Kenya hehe abatavugana rumwe na leta bararamukanya hanyuma amatora aheze akazi ubuzi bukabandanya iterambere rikabandanya. Rero ingaruka ni iterambere ry'igihugu ni ukuvuga yuko byabitwakwirwamo tukamara n'imyaka itanu tuvuga ngo nabo bariko barashamirana ntituzobisubiramo tuzoca tuja mu bikorwa by'iterambere. Ibihugu birimo demokarasi n'intwaro ibereye n'intwaro rusange ibereye usanga kenshi baca baca cyane mu bikorwa by'iterambere aho kuguma mu bya politiki ariko naho biri uko ntituvuze yuko imigambi yose itegerezwa kuja mu mugambi umwe umwe kwakira ngo umugambi umwe oya turi mu migambi myinshi kandi utagira icyicaro kiriya bahurije ko ntibisanzwe ahubwo imigambi izohabe ni ukwereka leta utunenge bitagenda neza apana kuvuga ngo kurwanya leta bimwe twari tumenyeye mu mvugo za kera ariko gushyigikira leta kandi bayishyikiza ibikorwa nibyo jewe mbona ingaruka rero ni uko tuzogira icyizere tukagira confiance ku basanzwe bakorana n'u Burundi muri mu migenderanire n'ibindi bihugu mbere tumwe babitumwa ko kumwe byari bitanguye byari byatanguye imbere y'ibihumbi 2025 muri radiyo ko Burundi bari butanguza buratumwa ko mu yandi makungu gufasha aho Burundi bwatanga mbere n'abafasha mu gutatura amatati mu bindi bihugu. Nibaza rero ko ubu twatumye kurya ngendo kandi nkaba nivuza yuko jewe ku bwanjye byo bandanye kugira ngo u Burundi kukizobe igihugu cyo gufatira abakarorero haba mu ntwaro rusange mbere haba no mu iterambere kuko umuvuduko mbona nyene cyubahiro umukuru w'igihugu yafashe nawe akaje imbere y'abandi nibaza yuko amuje bandanye ko igihugu cy'u Burundi kiratembe nta kabuza hari ibihugu byinshi biri muzi y'u Burundi tuturaze mu uko bingana abamubantu canke ubunini biri muzi y'u Burundi mugabo byateye imbere cyane ni ukubwira ko u Burundi ubu tuve muri aya madiskuru ya politiki ya misi yose tuje muri diskuru cyane na ratifu y'iterambere hanyuma dukure urugwaruka mu bukene dukure urugwaruka kutagira akazi turuha akazi muzobona yuko tuje gucamira na byo tuzaca bihamye tuzosigara tuvugira politiki ku maradiyo ni ku mateleviziyo abana nabo bari ku kivi nko mu bindi bihugu muri ibyo bihugu mutambwe murimo murabona ko politiki ibishushe cyane tukayibona tukabona umenga bagomba gukora ndetse umuga nta gukora ku wundi kubera yuko bamaze kubona iterambere cyacu kuko ibintu uba wubatse n'ikibuya cyinshi ukoresheje ingufu nyinshi ntujya kubisambura nicyo gituma natwe abarundi twose twoca ubwenge tukamenya yuko politiki ari politiki mugabo iterambere ari iterambere kuko ibintu uzambuye umunsi umwe birawugora ukabyubaka imyaka cumi rero ijya ngendo ya kera tuyivemo tumwe baratumwa ko natwe twufasha abandi kubaka aho kwa matwigo turazera inze haba mu bikorwa by'iterambere cyangwa bya politiki turafite resource zimene abantu bakwiye tukagira mbere na resource na tirere imana yaduhaye dushobora kubakisha igihugu cyacu murakoze
ka tugaruke ku muntu ushinzwe neza no nimubona nawe nyine agira icyo avuze kuri iyo nkuru ku nkuru mwese ku nama mwese mwashimye ku mwumvikano eka hagati y'umugambi uri ku butegetsi n'imigambi itavuga rumwe na leta yo gukorera hamwe ibyo byoba bishobora kuba bibaye akabyo kuko abarundi bashobora kuzohora batatura amatati hagati yabo aho kwambaza abanyamahanga canke abantu bari hanze y'igihugu reka zeno nimubona mukanya gato
aho tugeze ni intego kandi intego tubona iteguye neza rero rindira mu minsi tumaze kujya turaraba ibyakozwe n'ibitakozwe ngene dushyiraho ikirangaminsi ingene byogenda niho woca ubona uti bagiye kuzokoreramo ariga ntibinoroshe kuvuga ngo imigambwe ikorere hamwe gukorera hamwe ni ukuvuga ko muba mwateguye ingene gukorera hamwe ingene byogenda ingene atawoja iruhande ingene atawoja imbere wundi ngaza inyuma ibyo rero ingene twokorera hamwe ntibiraboneka nicyo gukorera hamwe kivuga kuko mumenye ko n'imigambwe izindi migambwe n'ingene ikora ari ibintu bishyashya atari biri mu mico y'ikirundi ya kera dusanzwe tuzi biraki byo kwigwa ingene uwitwa ko ari mu butegetsi n'uwitwa ko atari mu butegetsi icyo bateza gukora n'icyo badateza gukora n'ingene amategeko yubahiriza bombi ibyo ntiturabisikako mugabo twashimye intego
egome moshena suplice nkurikiye ibimenyetso biva mu iyo mwumvikano izo nama byoba byerekana ko aho kera abarundi bashobora kuzora batatura amatati ari hagati yabo badaciye ku banyamahanga cyangwa abandi bantu
inama abarundi bose bumvikana bibonekeza yuko by'ukuri bazabarwa bumvikana cyane cyane ko intumbero ya mbere ari uganira icyo umwe wese abona leta adatomokewe ariwe cyagishyira ku meza hanyuma bakiganire ko hanyuma by'ukuri n'umwe wese yubahirizwe na cyane cyane ko cumi na kane yibwirizwa nshingiro ivuga yuko abarundi bose baterezwa kubana amahoro n'umutekano kandi bakihanganirangira ubutasa bwabo ibyo bitandukanye ni nacyo gituma rero ibwirizwa nshingiro murazi yuko itwa rikuru rya repubulika y'u Burundi ibonekeza ko leta y'u Burundi ubuya ibonekeza ko imvugo ari yo ngiro kandi iryo shingiro rikaba ari ryo bwirizwa nyamukuru leta itegereza kwisunga icyizero ni cyiza rero ubwo bafise amakenga nibaza yuko ari kugwiza ayo manama ayo makenga rero agahera bivanye n'ibyiyumviro umwe umwe wese yashikirije n'ingene icyumviro cyiwe cyafashwe mu minwe
rero
ko ni icyiza kiboneka nyakuri
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo twararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mugi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mugi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mugi wa Kiwanja kuri FM 99
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
mushinaze no nimubona gukorera hamwe mu iterambere ry'igihugu mu gutsimbataza amahoro ni gikorwa gihambaye cyane rwose ku migambwe yose ariko ikibazo cyo kuvuga ko umugambwe uri ku butegetsi ushobora gukorera hamwe ikakumvikana ku bibazo byose n'indi migambwe yose itavuga rumwe na leta ni ikibazo kitoroshe no mu mademokarasi yakomeye ibyo bintu ntishika gushikaho nta umugambwe uri ku butegetsi wumvikana ku bibazo byose n'indi migambwe itavuga rumwe na leta icyo kibazo umuntu kifashe gute
nega umugambwe uri ku butegetsi bavuga kuri ku butegetsi no kuvuga umugambwe watanze ubutegetsi si umugambwe uri ku butegetsi ni umugambwe watanze abategetsi abavyumvise uko kwa abategetsi baba naho baba bavuye mu mugambwe munaka baciye baba abategetsi badaciye baba abanyamigambwe byose bica bishoboka kuko bose barahura hose barahura mu mugambwe bakarahura mu bandi ibyiyumviro n'ingendo kuko bakorera bose dako gukorera bose rero ntacyo ubuza ko bigenda neza mugabo hari naho batarabyumva uko
reka n'icyo
kibazo cyane
ego mereka n'icyo kibazo twibaze nyine umushya ntahe suplice nkurikiye imigambwe gukorera hamwe mu gutsimbataza amahoro mu reka mu bikorwa byose by'iterambere ry'igihugu ni ibikorwa bihambaye cyane rwose ariko kenshi na kenshi icyo gikorwa kugira ngo iyo migambwe yumvikane ku bibazo byose amaprogramme yose arab'igihugu n'ibintu bitoroshe cyane rwose kugira ngo ibyo ntibibe intambamyi iyo mwumvikano usa n'utangwe kubaho ibintu byogenda gute
mu bisanzwe kubiteza ugenda nuko byibonekeje ko bose bafite intumbero imwe n'iyihe yuko igihugu kiba mu mahoro n'umutekano kandi kikaba no mu iterambere rero mu gihe wose iyo bari kubariyamamaza umuntu wese aba afise imigambi y'iterambere proje de sosiyete rero iyo migambi y'iterambere nibayizane n'iki gihe cy'imbere y'amatora hanyuma bayishyira hamwe bavuge bati ibintu bigenda ukunokonoko byagenda ukunokonokonokonokonoko atari ko umuntu wese ashaka kwishyira yikwegerako ikintu kibi nica kwitogerako ariko iyo abantu bari kuburiyumvira ikintu cyo gukorera hamwe ni ikintu kiza rwose ibyo biganiro rero byatanguye kandi bigatangura neza niba bibandanye uko nyine umwe wese aze afise umushinga wo guterera ibyiyumviro byo kugira ngo igihugu gitere imbere kibe mu mahoro n'umutekano nangere n'agatekano na muntu hamwe n'intwaro ibereye ibyo biganiro ntibyabandanya uko oya bamwe bose n'uwashaka kwikwegera ko akima y'abandi azohava asanga ariwe wenyine hanyuma gutyo asange nawe nateza kugondorwa hanubone ko ibyiyumviro byiwe bitubaka yobireka akabigira
ego me Pauline n'ishyira imbere muri demokarasi birahambaye cyane rwose ko haba imigambwe myinshi eka ifite intumbero ya politiki itandukanye mu migambi yo guteza imbere igihugu cyabo cyangwa abanyagihugu babo ariko birahambaye ko naho muri iki gihe havugwa umugambi wo gukorera hamwe imigambi itavuga rumwe na leta y'u Burundi haba ubwigenge bw'imigambwe cyane cyane kubyerekeye intumbero ufise mu migambi yabo guteza imbere igihugu nabwo nyene no gusimbataza amahoro kugira ngo iyo migambwe igumane ubwigenge yongere ikorane n'umugambi uri ku butegetsi ku bwanyu byogenda gute
je ni yaza ko ibyo byose birashoboka kandi mugabo nta byamaze rangode yatakwa cyo gituma nanyakuba umushyanganje yabatumye ko kugira ngo ababaze uko bishoboka nuko tuzagenda sukubga yuko nabo babashyira mu ntwaro ngo bafashanye gutwara ahubwo ni bagira impwa cyangwa kwitwa idwi consultative nuvuga ko iyo bari kubarashyira hama politike y'igihugu bababaza bakabumbira ibyo bagona kuko uko biri kose nabo barafite abenegihugu bari inyuma yabo nabo baserukira abanyamigambi kubabaza rero bati iki kintu mwebwe mucyumvira kwiki mukubona gute mubona gukora gute icyo ni ingendo nziza ya politiki hanyuma ku byerekeye uko bishoboka none ganyakuba mumeje makuru Frederic umaze kubona nyinshi mukuru w'igihugu wenyine ubwiwe ahaguruka akavuga ati jewe ndahagurukiye igiturire ya amajambo yose yahora avugwa n'abanyamigambi batavuga rumwe na leta akabariwe ariko yaravuga no muzi avuga ati abanyonyezi abasuma ibinebwe bose ndabahagurukiye kandi ndabakura cyane ndabafunga none wumva bamwe batavuga rumwe na leta batoye gukora nawe gute kandi bari kubavuga rumwe nyine jeni bazi yuko byose biva nubwo nabivuze umwera ubivuga ku igihugu cyose biva kuri leadership iyo rero uburongozi bumeze neza ucaumera nka suma burakira abantu bukabahamagara bukabihamagarira ko jewe ubwanje natangwe gukunda imvugo imvugire meza nyirikiwe mu rwego rw'igihugu numva ndahamagariwe cyane gushyigikira ibikorwa byiwe hanyuma ndabona ndafite icyizere ngo kibone umunsi ndabona ko abarundi benshi bariko barahamagarwa n'uburongozi bwiwe kandi bashyigikira ibikorwa ariko arakora ntacyo buzayo yuko n'abanyamigambwe nabo babikora uko nyine kuko hamwe uhogira umuntu abyita yitambika imbere cyangwa agwanya birya ariko arakora byo kurwanya igiturire byo kurwanya ubunebwe byo kurwanya ukudahana nibaza yuko yoba ari umwanzi w'igihugu mugabo icyo twavuga ni uko abanyamigambi nabo boshyigikira ibyo bikorwa hanyuma bakadahararaba turenge kuko nta byama byera ngo de bahamagariwe gufasha nk'uko twese dufasha nawe yarabibabwiye ati muze murasemerera mumbarira yarashyizeho utubwate utudusanduku two gushyiramo ibyiyumviro cyangwa ibitagenda neza ati muze murambarira kuko nje ndabona hose hagize umuntu akora nabi mumuvuge none amaze kuvuga uko akugurura icyo bita espace mediatike akugurura espace politike abantu bakavuga baki akabahamagara ati mbwije mushaka byose mu bwitonzi wumva aho basigaye nibaza ko abanyamigambwe igisigaye ari ukumushyigikira hanyuma bakaraba aho bitagenda neza cyane aho yoba ariko atari parakora ibyo yemeye kuko nawe arafite porogaramu yatanze nibaza ko ari ukuyifata umuntu akayisoma akazaraba ati mbega niba twemerera abishyiganye hehe ariko arabikora nuko muri politiki tuzagenda hanyuma ni mu bihugu bikomeye ubwo aje kubivuga iyo muzamerika bafite amademokarasi akuze cyane urabona yuko bidakunda ko bose amavuga rumwe kuko hari abantu bamurundurundu nicyo gituma akwiye kubaho iyo kadre do dialogue permanent ikamaho igihambaye si uko ntituri mu iparadiso igihambaye niyo prinsipe ko gushaka kwama kuhari ku buryo ikibazo cyose gihari gitorerwa umuti biciye mu nzira y'ibiganiro
ata ngubu bigiyemo ego bizonaje ndabonire ndabwo direta mbere yari cyikora ko tubibutse cyo timwe se ko muri kamera bandanya kumviriza radio y'America isamirana i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda tugaruke kuri mwebwe mushya na supplies nkurikiye ishyamwe ryanyu urira kwikirana amatora eka imbere yuko atunganywa yari ko atunganywa eka n'inyuma yayo mukaba muzi ko kenshi na kenshi uruhagarara rwose hagati y'imigambwe rwabaye imbere gato y'amatora cyangwa igihe cy'amatora n'inyuma yayo muribaza ko ubu mu myaka iri imbere igihe amatora azotunganywa uyo mwumvikano uzobandanya kubera izo mpanuro zose nuko kuje inama kuri ko kuraba
twebwe muri agaruka ku Burundi nkuko turaba kukirana y'amatora imbere hagati n'inyuma yayo gushika ubu turafite icyizere yuko abanyamigambwe bose bazoja hamwe kugira ngo umwe umwe wese duhereye kwiga migambi y'iterambere yemereye mu gihe yotsinda ko mu gihe yoyizana yose bakayiganirira hamwe n'abo bose bageze imigambwe hanyuma bakayishyikiriza abanwanyi babo bakabahamagarira ibikorwa by'iterambere ibikorwa byo guhanira amahoro n'umutekano adafite akazi na muntu nta kibuza yuko amatora yimirije atogena neza na cyane ko ibyo biganiro ntibyabandanya kandi bakabandanya berekana ko ariko basenyera ku mugozi umwe bavugana kandi bayaza bumvikana mu gihe rero hazogera mu gihe cy'amatora ugasanga hariho ubushatse kuja uruhande rwiwe reka yeburya n'abenegihugu ariko baratutwe batoba bati none uyu muntu ko bahora bayaza neza kandi bikabibonekeza ubu naho bigenze rero ari nacyo gituma tuhasanga uyu muntu tuhasanga perezida ashobora kuba azoba ari wenyine ba bandi na bamugaruki ati ibintu wewe ko twabyumvikanye kandi teza kugenda kuno wewe ubivamo kubera iki rero ni nacyo gituma tuhasanga mu byumviro byacu tubona ko uwo muntu azosanga ari wenyine hanyuma acyasanga ategerezwa kuza hamwe n'abandi kandi gushika ubuya iribonekeza yuko uwo muntu gushika ubu ntawuhari nabyo byifuza rero akamunyamugambo yavuga ati kubera ibyiyumviro niyumvira ko inyungu zanjye zobize neza atawoja ku ruhande ngo agire ibyiyumviro bitandukanye n'ibyiyumviro bya benshi na cyane yuko muri ako iryope raporo bavuga yuko ubugirigiri bubwira babiri kandi no gushyigikira cya cyiyumvira cy'uko iyo abantu bari kumwe bose usanga bashoboye bakazana intererano yubaka
nashaka mbaze n'umushyana ya Apollinaire nishyira imbere niba abona ko kubera imigambi mishasha yo gukorera hamwe iri kwirashirwa imbere niba abona ko mu myaka iri imbere igihe hazotunganya amatora ko murazi ko ari igihe cy'amatora imbere y'amatora cyangwa hagati n'inyuma yayo ariho haba uruhagarara murizera ko iyo mvugo izobandanya abanyamigambo bakayumva leta ikayumva eka n'urwaruka rukayumva kugira ngo iyo ntumbero yafashwe nshasha ibandanye
iyo ntumbero kuri jewe ni kubera twakiriwemo na 2025 habaye bijya byo mwese muhuze sino yari yatanguye u Burundi bazi ko bwari bumaze kuja mu bihugu byo gufata akarorero mbere n'ubu murabona ko amatora ya 2020 nk'uko umukuru w'igihugu akiriya gihe yari yabivuze nyakwigendera Pierre Nkurunziza ati azogenda neza cyane murabona yuko atamvururu cyane imishyamirano myinshi yabaye mu matora y'2020 nta ngorane nyinshi zabaye wovuga yuko amatora y'2025 nayo azoba nk'ibibazo nibaza yuko twamaze gushyiraho umushinga ukomeye w'ibyerekeye by'amatora deni itanzwe ihari kandi iriamanato mu kuvuga yamaho ubu nibaza ko bamaze guca ku kizi ariko bayategura abanyepolitike nabo mu bisanzwe ibyo byose ubona bariko barakora naho ari bariko bakoreramo ibikorwa by'iterambere burya batanguye no gutegura amatora kuko bicaranye babona n'abaganira hariya bariko barakora mu 2025 rero kuzoba ari umusigo mwiza nta bibazo binini uko je ndabibona bizaba birimo kuko imvugo turimo ya politiki no muzi iraremesha kandi izobandanya hanyuma uko kandi ndabibona n'urwaruka ruzoba rwamaze kuva mu bibazo bimwe bimwe rufite kuko ubu rurijuke cyane amakoperative rukijukira n'ukwiteza imbere mbere harabayeho na rusansi nyuma yo kubarara kugira ngo bazoshe kubaha akazi nibaze yuko mu myaka itanu iri imbere leta izoba yashoboye gushyiraho amamekanisme cyangwa uburyo bwo kubafasha kugira ngo bave mu bukene akaba icyo kinini ahanini abarundi ikibazo kinini bafite akaba ari icyo ikibazo cy'ibya politike cyangwa ibyicaro bya politiki oya ikibazo kinini ni ikibazo cy'ubukene n'ikibazo cy'urwaruka rutarufite akazi ibindi byose ntibazoze ntihagire umwanzuro uzarahenda abantu abanyepolitike barumvikana bose kuva mu 2023 twaje tubabona bicaranye aho bahurira hose basangira ahubwo hari ikibazo cy'abantu bakoresha abantu bato bato kugira ngo bo barashyikira ibibanza byabo ibyo rero twamaze kubimenya nibaza ko bitazosubira mwarabibonye 2025 mwarabonye 2010 warabonye experience ya deni ya 2015 tumejeje kubona 2020 none igicyo gutakwa amatora mbere mu 2025 niki nibadare yuko cyo kibazo cy'amatora atagenda neza cyitara avuye ubu rero hari kibazo cy'iterambere n'ikibazo cy'intwaro ibereye gutsimbataza ejo navyo nibyo bikomeza kugwa abanyamigambi niba nibagerageze bafashe bashyigikire iyo migambi yashyizwe imbere na nyine mukuru w'igihugu
ego be mu nshinga na izina imona namwe mwihweje umwumvikano uri muri iki gihe amanama yamaze kugirwa ingeso umugambi murasha kubona ko n'imbere y'amatora n'igihe cyayo mu matora yimirije mu matora zoba mu myaka iri imbere mu Burundi murabona ko rwaruhagarara rwahora rurangwa mu matora rwaruhagarara rwahora rubonekeza amatora rutazoba rukivugwa
nta kintu na kimwe gishobora gusubirira ibiganiro wemeye ibiganiro kemera ko muganira mudashamira nta kintu na kimwe kidashoboka izo z'amatora z'imishamirano mu matora ega akenshi ikubera iki bashamirana nuko n'amategeko y'amatora bataba bayumvikanye ko ningena hagarikirwa bataba bazumvikanye ibyo rero babigiye mu biganiro bikumvikanwa imbere y'igihe we wumva asubira kubaho gute abaho kubera naho baba bashyizeho ibiganiro baba babishyizeho kugira bitwe ko baganiriye mugabo batagomba gupfundika ngaho bapfunditse ati hanone hari ufite icyumviro gitandukanye n'iki akakivuga cyacyo tukaba tukagiharira ku byerekeye ingene amatora yoringanizwa haba ku mategeko no kuba yahagaritse bica biva mu nzira ibyo byose biterwa n'uko icyo bakaba bagomba kugishyikako
egomeye kugira ngo igihugu itere imbere birakenerwa ko igihugu kiguma mu mahoro mu gihe kirekire ibi byose ko byamyemeze mu Burundi ariko nk'uko mbivuze intumbero leta y'u Burundi n'abanyamigambwe bafashe ni intumbero ishobora gufasha muri icyo gikorwa ariko kugira ibyo byose bibe birakenewe ko abategetsi barongoye u Burundi eka barongoye ibigambwe bose bashyira ku muzirikanyi iyo ntumbero bagakunda igihugu bagashyira imbere imigambi iteza imbere abanyagihugu n'u Burundi kugira ibyo byose bibe nashaka mushya ntahe Suplice Nkurikiye akamumotera nk'abanyapolitike eka na leta muri rusange nakahe mu kanya gato akamumotera leta y'u Burundi nakumotera abanyamigambi
ubwambere uko yabitanguye nabibonekeza leta yo kuguma ishyira imbere
yo bandanya intambwe yatanguye yo guhuza imigambwe yose hanyuma bakayaga bakumviriza ibyiyumviro byabo na cyane cyane bigiye bari bashyize imbere mu kwiyamamaza hanyuma kugira ngo baterere mu iterambere ry'igihugu hanyuma bakabyumviriza kandi bakabishyira mu ngiro mu gihe hari ibyiyumviro byubaka abanyamigambwe nabo bamenya yuko igihugu ari cyabo ko ugwaruka ari ugwabo mu gihe ruteye imbere ko ari igihugu izoba giteye imbere na cyane cyane ko ubu iterambere ariryo riza imbere hariho ibyibonekeza nyakuri ugwaruka gwitwaza ariko uya birikabira jamonge iyo na cyane cyane hariho ibanki y'ugwaruka uzobafasha kugira ngo bashobore kurangura imigambi y'iterambere atari uko barinze kubasaba ingwati icyo ni ikintu cyiza cyane rwose rero ikintu nyamukuru ni ibyo biganiro byubaka umwe wese akashikiza icyumviro atangotango nongono ibyumviro byubaka biteza imbere igihugu n'uwo ari we wese kandi byubahiriza ubwigenge no kwihanganirana mu budasa bwabo nacyo bituma rero abo bose bategerezwa gukorera hamwe ari nabo mugambi leta y'u Burundi iri ishyira imbere cyane cyane ivuga biti nyakubahwa umukuru w'igihugu aravuga ati turi hamwe twese birashoboka rero nta n'umwe aba yakuyemo nawe umugambwe uyu cyane uriya bose bahamagara bose kugira ngo bakorere hamwe
nashaka na Apollinaire nishimbe nawe nyene agiye cyavuze akamumotera abanyapolitike akamumotera abanyamigambi
akamumotera abanyapolitike nako kubandanya ingendo yo kuganira bakama babona yuko igihugu aricyo giteza kuje imbere mbere ya byose bakarengera inyungu zabo na cyane cyane bakizigira abo baba barahaye gukora ibikorwa iyo hageze amatora cyane cyane mwene iyo migwi ya seni hamwe nabo baba bariko barayacungera nk'abo bamurikiye bakemerera iyo matora kugira ngo bitume bavuga imvugo iremeshe turamaze kubona yuko kenshi imvugo ururimi burya rufite ububasha bukomeye nibwo imvugo n'ibituma abantu bacanamwo basubiranamwo rero iyo ngendo tuyisezere kuko turabona yuko byatugejeje kure muramaze kubona yuko ingendo kwama bavuga bati ibintu byagenze kuvuga ko ibintu byagenze nabi n'ibisanzwe ni uburenganzira bwabo mugabo kugumura nabyo si byiza ni ukuvuga ko abanyepolitike bose baba bari muri muvanzi abari ku butegetsi baba batari ku butegetsi ngo tubabone ko igihugu aricyo kiva imbere kuko iyo ibintu bizambutse bagumura abantu bagatambura ibi cyangwa biriya bidufata umwanya muremure kugira ngo dusubire tubyubake ndabahamagariye rero kubandanya baganira bubahana mu budasa bwabo hamwe no guteza imbere igihugu kandi bari kumwe bakabona yuko ari igihugu tuzoraga natwe abana bacu n'abuzukuru bacu babone yuko ari bubateza kuja imbere ariko apana inyungu zabo bwite.
Murakoze namwe mushyiranaheze nimubona akamotera abanyapolitike eka abanyamigambwe abakuru b'imigambwe ikavuga rumwe na leta eka umugambwe uri ku butegetsi eka n'abategetsi ba leta y'u Burundi ziba kujyamo
akamagereno gatera leta leta nitunganya byose si umugambwe bari mugambwe bica bigorana gutungana nibaza ko leta yotunganya ibyo bitangira nk'uko yabiyemeze nibaza ko yabitegetswe n'umugambwe nuko ari leta ibona ikibereye ikiyoroye rega umaze kuba leta ugira ibikugora n'ibitakugora niwe wica ugira uti kugira noroherwe kororerwa nawe ni ukuvuga bwira bose bororerwe byugenda gute si umugambwe ubivuga ni leta kuko niyo ibiri ku kivi umugambwe n'ubu uri ku kivi umugambwe woja ku kivi wose bakavuga ku kivi wowe umuziki w'urubani ntacyo ubamo nukushigikira leta rero ikamenya ingene ihamagara aba naba kuganira kugira bashike ku ntumbero ituma igihugu kidasubira inyuma.
Ni mu kanya nibaza ko dusozera ikiganiro ariko iyi mbere yaho bashinga ntawe mu nkundi nagomba ndabaze ikibazo kitajanye n'iki cyatuzindukanye akaba ari amakuru asohotse mu kanya amakuru avuga ko leta y'u Rwanda yahagaritse ibinyamakuru amaradiyo na televiziyo byose by'abarundi bivugira mu Rwanda. Nashaka mutubwire iyo nkuru mwebwe mwayakiriye gute muyibona gute reka dutangire kumushyira nawe Apollinaire Nshimire mu kanya gatoyi.
Muvuga bijya binyamakuru byarabikorera ku butaka bw'u Rwanda byugawe?
Yego.
Nyakubahwa nkundikije mu bisanzwe jewe mbere nari natangaye kubona hagira amaradiyo nkajya yugawe mu Burundi ashobora kuba akumakorera ku gihugu cy'u Rwanda kandi uzaduhanura bibe rimwe rimwe kandi akavugisha n'abantu barwanya leta y'u Burundi nibaza yuko leta y'u Rwanda yari yateze kubikora kuganje ntawe ndimo ndavugira na byakiriye neza cyane ariko bajya nabo barafite uruhusha rwo gusubira kuza muri iyi ntumbero leta yagize bakaza nabo bakavugana na leta ukundi bashobora gukorera mu Burundi niba bashaka gukora mugabo niba bavuga ko barwanya bari mu barwanya leta cyangwa bari mu batavuga rumwe na leta bari hanze y'igihugu nibaza yuko aho gukorera hatateza kuba mu Rwanda kuko igihugu cy'u Rwanda ni igihugu twateza kubana neza ni igihugu kibanye ni igihugu kiri muri umuryango umwe wa East African Community ibihugu bihurikiyemo byose tuza gukorera hamwe haba mu kurwanya umwanzi haba mbere ni muri politiki zimwe zimwe rero jewe nari natangaye kuko sinibaza yuko igihugu cy'u Rwanda yaba aricyo byaba byarashikiye nka bijya cyari kwemera yuko hagira nk'iradiyo ivuga nka bijya byaragiye zavuga ikorera nk'igihugu kubutaka bw'u Burundi hagari imyaka itanu n'izi niyo ari kubyemera nibaza yuko hari abaye gusamara ngira ngo kwa bategetsi mu Rwanda cyane abandi ni byari byarateje because hateje mugabo ntacyo gomye tareke jambe
ibada
yuko rero ubu bya barongo bya nyakuru ubu gikwiye nuko bo kwegera leta y'u Burundi bakayibaza ukuntu nimba bashaka kubandanya bakora umwuga wabo ukora bakora mu Burundi uko ntibyumvikana ukuntu umwuga wo gukora ku Burundi bawukorera mu bihugu by'u Rwanda.
Egome reka na nicyo kibazo kibaze mushya naheze no nimubona iyo ngingo ya leta y'u Rwanda mwakire gute
niwe witubwiye ko ari ko leta y'u Rwanda yahagaritse ibimenyeshamakuru ntabyo twari tuzi hanyuma urumva inyungu z'u Rwanda ni Rwanda rukora ibi bidate n'inyungu zabo mugabo nkurikije izabo twariko turaganira bavuga ngo biratangaje ko bavugira mu Rwanda nibaza ko abo bavugira atari icyo kibazo kuko n'uwo ariko aravuga uturi kumwe ariko avugira ku iradiyo ivugira muri Amerika ikibazo saha ivugira ikibazo tugahe turengira ngo nibyo nibyo ivuga ibyo bavuga kuko ari ibyo bavuga nabyo ibyo bavuga nabyo hari ibyo bavuze hari ibyo bazosubira kuvuga sinzi ko babahujije kuvuga n'ibyo ari byo muzi umuntu avuga atari urusase ni ibintu bihari ikwa ikumbi umuntu aragira ati ibi ni byo cyangwa isi uri ko aravuga nta atari ko ararasa nk'imbona igituma uwo muza kuvuga ariko hari uko mbona umenga abo mu Burundi bamwe bumvise u Rwanda bumvamwo ibindi bintu bwabo u Rwanda n'igihugu nka Amerika n'u Rwanda nk'icyo kimwe na Tanzania kandi inyungu zabo zizubahiriza n'u Burundi buzokubahiriza inyungu zabwo na abamenyeshamakuru nibo bazomenya ingene babyifatamo.
Reka nicyo kibazo kandi tukibaze umushyira na Yesu Kristo nkurikiye iyo ngingo umushyira na Yesu Kristo nkurikiye mwakire gute?
Ego twebwe muri na Burundi iyo ngingo tuyakira neza mu gihe leta y'u Burundi iratanguye guhamagarira abarundi bose bari inyuma y'igihugu yuko bose ari bene Burundi ari Abarundi byiza botaha mu gihugu cyabo kugira ngo bafashanye kubaka igihugu cy'u Burundi mu ntumbero y'iterambere ari nacyo gituma rero ngira ngo igihugu cy'u Rwanda cyumvise ko by'ukuri abo bose nemereye muribuka yuko bari bakwemerera radiyo Bonesha FM yari yugawe mu gihugu cy'u Burundi ntiyakora ariko ubu rero uburemewe n'amategeko usanga ari mu iyo ntumbero yuko bifuza ko nayo maradiyo akorera hanze ashobora kuza kugaruka bakabisaba yuko bashobora kuza gukorera mu gihugu cy'u Burundi na cyane cyane ko igihugu cy'u Burundi ari imezo y'abavukagihugu bose mu gihe rero abarundi bose bogaruka hanyuma bose bagahamagarirwa kandi bakabyiyumvamo ko bategereza guterera mu iterambere y'igihugu cy'u Burundi muri demokarasi agateka kazi na muntu umutekano intwari ibereye ko bose rero bafise uruhara ntangere muri iyo ntumbero rero ubunonero bw'u Burundi tubona yuko ari ingingo nziza na cyane cyane ko mu ibwirizwa shingiro byanditse neza yuko umurundi wese ategerezwa gukingirwa umutekano wiwe agateka kazi kiwe ntigahungabane ni nacyo gituma rero twahamagara bose bari hanze ko bashobora kuza hanyuma bagafasha bagakira umuganda wabo mu iterambere ry'igihugu.
Mushyira na Yesu Kristo nkurikiye ndagushimiye cyane rwose ku kanya mwahaye radiyo ijwi ry'Amerika.
Ndabashimiye nanjye cyane rwose kubona mwatuzigiye mukaduha tukaparisipa tukajya mu kiganiro. Murakoze.
Murakoze. Turabashimiye namwe mushyira na izi noho nimubona ku kanya mwahaye radiyo ijwi ry'Amerika kuri iki kibazo eka ku bibazo bihambaye twaganiriye.
Murakoze.
Ndagushimiye nawe mushyira na Apollinaire nayishyira imbere ku kanya mwatuvugira mu ganiro na radiyo ijwi ry'Amerika.
Federike ngundikije kumanya nanje mbaye nakaje mwambaye kugira ngo nshyire ibyumviro byanjye abanzo kwama ndabita bigeje byose mutamumwene.
Murakoze. Ndabashimiye mwese. Turashimiye kandi n'abandi banyuri radio ijwi ry'Amerika bose bateze amatwi ikiganiro cyacu muri sangati y'umunsi. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.